iri mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumviriza kuri FM 104 no kuri FM 88 n'ibice bitatu na Radio Inshuti ya bose mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyagabigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Championa z'umupira w'amaguru zo ku rwego rwa division ya mbere reka hamwe n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya byararangiye. Haravugwa kandi nuko umukinnyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Lionel Messi akina mu mugwi Barcelona yafashe ingingo yo kuva Burundi muri uwo mugwi. Muri iki kiganiro cy'uno munsi cya muri Isanga turi kumwe na Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibyerekeye inkino. Baramukije?
Ndabaramukije ndamutsa n'abariko barumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yego twashaka tuvuge ku bijyanye n'umupira w'amaguru cyane cyane aho championa z'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya baratebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Reka turabe mu mashampiyona akomakomeye duhere mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza ukuntu yarangiye imigwi ibibanza yarangijemwo hari icyagutangaje?
Umuntu arazi ingene ihiganwa ryo mu Bwongereza ryarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimwo umugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba iyindi migwi yose kuko niyo kitaba iki kiza cya corona cyo COVID-19 cyaje guhagarika inkino hose ku isi. Ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi barabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe yatakaje. Nibyo umuntu arazi nyine iganwa ryari rimeze imbere yuko rihagarara n'ingene ryarangiye biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United urazi iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani icyenda uraduga gushika ku kibanza cya gatatu. Icyo nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mu gihugu cy'Ubwongereza naye handi mu gwa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari uwawo neza cyane.
Kubakurikirana inkino nimba ntihenze Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 29 ndibaza murankosora itatsindiye shampiyona y'Ubwongereza nicyo cyatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera mu ukomeye cyane watsinda na ihiganwa ry'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza kwa mu mwaka w'1995 1995 nicyo cyatumye usubira inyuma.
Ikintu kigaragara ni uko umupira wo muri kino gihe haba mu Bwongereza cyangwa ahandi hose biraboneka yuko ari amafaranga, hanyuma urabona yuko ibigumisho yo mu Bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko uravye nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi w'Abongereza n'umugwi Abongereza bose biyumvamo. Mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu Bwongereza ibyo nibaza yuko byatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinyi bazimbye ariko nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi ukunze kugura abakinyi babayabaye nta bakinyi bazimbye uwo mugwa wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko urabye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya badazi bakina abongereza bakina urabona yuko umupira utandukanye mu bijyanye n'ubuhinga ibyo ndibaza yuko mu byatumye Liverpool imara imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere ariko urabona naho byari bimeze uko wagumye ugwana wama mu migwi ine ya mbere ndibaza yuko ibyo navyo na wobica kure ariko ndibaza yuko nyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikindi ukwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League none navyo baraye babishitseko
uribaza ko umumenyereza baronse Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukanizo nguvu
icyo ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari nabyo byatumye iyi myaka ibiri cyangwa itatu awurimwo yahinduye byinshi birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunde nze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza icyo rero cyaranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sinobyita ibitangaza kuko n'umumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi uwo ari wo wose akawuduza ubuhinga akawuduza nivo yawo ugasanga n'umugwi uje guhangana n'iyindi migwi ikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye ku bakinyi atamuntu yibaza yuko bumvamwo bakibarurangiranwa ivyo nivyo yakoreye Liverpool kandi ibaza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyari cya Champions League cyari cya Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'Abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Iburaya ikabandanya itsinda na shampiyona y'Ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye mbere mu karere k'Iburaya nikihe cyatumye Manchester City uno mwaka muri saison itabyifatamwo neza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya
ndibaza yuko uwo mugwi warashoboye gukora ivyo ushoboye uravye abakinyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi wari umaze igihe mu bihano wari awutwaho mu gice ca Amerika to y'urushana mu kwa cumi na kabiri no kwa mbere uwo mugwi utemerewe kugura abakinyi ivyo rero nibaza yuko biri mu vyatumye uwo mugwi wa Manchester City uboneka yuko udakinisha n'abakinyi benshi mu ihiganwa ya Premier League kamere n'irya Champions League biraboneka yuko abakinyi bakinira uwo mugwi kenshi bama ari babandi kandi ivyo rero biratuma abakinyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi umuntu arazi ingene ingano ryo mu Bwongereza ryakinwe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhagarikwa kubera ikiza cya COVID-19 ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane ivyo ndibaza yuko nabyo byatumye no mu ihiganwa rya Champions League badashobora kugira kure ariko rero umuntu arabye umumenyereza bafise Pep Guardiola navuze yuko imigwi nyinshi igera kure kubera abamenyereza beza umumenyereza Pep Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwi wa Manchester City washoboye gushikamwo nabo nyene babikesha uwo mumenyereza Pep Guardiola hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko ivya fair play finance byarakoze ko naho umuntu bahavuye bagenzurirwa ubu akabemerewe kugura abakinyi nibaza yuko ibyo nabyo ari ibyo babiri mu byatumye uwo mugwa Manchester City nibyo muri Champions League ntiwashoboye kugera kure wagaze mu nkino z'igice cya kane gishyira icya nyuma Premier League ikibanza cya kabiri ndibaza yuko ari ibibanza navuga yuko ari byiza
uravye imigwi yarangije mu kibanza cya mbere cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ko niyo izoja gukina mu mwaka uza mu gikombe cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya ugwego gubwongereza iyo migwi mona ariyo yari kwiye kuba muri byo bibanza bine no kuvuga Liverpool no kuvuga Manchester City no kuvuga Chelsea na Manchester United
ibibanza bine ndibaza yuko iyi migwi yabitwaye ibikwiye hanyuma na kuje mu ntango umugwa Manchester United uri mu migwi yateye intambwe cyane kuko urabye ikibanza warimo mu kwezi kwa gatatu ugasuraba ikibanza uwo mugwi washoboye kurangizamwo ihiganwa ndibaza yuko ari ikibanza cyiza ikibanza cya gatatu hanyuma ikindi nacyo gishobora kuba nicyamugaje nicyagoye imigwi imwe ni nk'imigwi Leicester City n'umugwi wari umeze neza imbere ya corona ya covid 19 wari mu kibanza cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko mu nyuma urasubira inyuma cyane kubera inkino nyinshi bagarutse mu kibuga bakina ibyatumye uwo mugwi usanga udafite cyose n'uburenganzira bwo kujya gukina inkino z'igice mu nkino za Champions League zigiye gutangura hanyuma uwundi mugwi nawo numva yuko washoboye kwinana tawu ntarabye aho wari uri naho utavuye urangiza uri mu bibanza byiza ni umugwi Arsenal usanga ufise abakunzi batari bake ku isi na cyane cyane muri Afurika uwo mugwi wari mu bibanza by'icyenda cumi mu ntango ariko mu nyuma urinana tawu uragwana gushika mu kibanza cy'umunani hanyuma bagira ko atwa n'igikombe cya FA Cup kizoba uburenganzira bwo gushobora gukina inkino za Buraya za Europa League ndibaza yuko Arsenal nyuma yaho yewe umenyereza mushasha Mikel Arteta na byonyine iri mu byatumye uwo mugwi nawo nyine ujya ku rwego rwo guhangana n'iyindi migwi aho Leicester City nibaza yuko ari uwo mugwi novuga yuko wahombeye muri kino kiza cya covid 19 kuko wari mu bibanza bitatu bya mbere mu ntango ariko mu nyuma urabona yuko wisanze mu kibanza cya gatanu Tottenham Jose Mourinho yaragerageje kuyubaka kuva yifashe ariko naho nyine urabona yuko uwo mugwi wabuze amahirwe yo gushobora gukina inkino za Champions League z'uno mwaka zishira uwo mwaka uza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye turiko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru amashampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yarangiye yari yatebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona reka tuve mu Bwongereza dukubitire mu Bufaransa champion y'u Bufaransa yararangiye nayo mwabonye yarangiye gute
Champion y'u Bufaransa no kongera ko yuko itarangiye kuko yahagaritswe itarangiye kubera kino kiza cya covid 19 cyugarije isi yose ariko iryo higanwa ryo mu gihugu cy'u Bufaransa ryari ribaza yuko umugwa Paris Saint Germain usa n'uwaryifatiye kuko gushika ubu urabona yuko warangije uri ku isonga ufise amanota arenga 12 usumbya umugwi wa kabiri mu ngingo z'27 ribaza yuko iryo higanwa ntacyo twavuga ko kimwe kuko ryashoboye iryo ryo kurangira hanyuma ikindi nacyo navuga yuko ryafashije ni uko nk'umugwi wa Liverpool nk'umugwi wa Paris Saint Germain wabaye uwa mbere n'umugwi wa Lyon wari mu kibanza kiri kuko iryo higanwa ryahagaritswe uri mu kibanza kimwe biraboneka yuko iyo migwi yahaguye ikishije ingufu mu kwitegura rira inkino za Champions League ndibaza yuko aho iyo migwi yageze hashimishije kandi herekana ku bijyanye n'ubuhinga yuko ari kubera iyo migwi yarose umwanya wo kwitegurira yo kwitegurira inkino zari zisigaye byatumye nk'umugwi wa Lyon ukuramwo umugwi wa Juventus de Turin mu Butaliyano ukarenga ngaho ugakuramwo umugwi wo mu Bwongereza wa Manchester City hanyuma ukatubona Paris Saint Germain utari bwigere uhonyoza ikirenge muri finali ya Champions League ushitseyo ndibaza yuko ari ibintu novuga yuko bitangaje ariko rero umuntu arabye ku bijyanye n'ubuhinga umuntu acabona yuko iyo migwi yo mu Bufaransa co kimwe mbere no mu gihugu cy'Ubudagi urabona yuko ihiganwa ryabo niryo rya mbere ryasubiye gutangura nyuma yaho rihagaritswe kubera coronavirus ariko rero urabona yuko umuntu bicyamukiwe ko umugwa Bayern nawe ucutahukana igikombe
reka turagaruka ko turaza kugaruka ko tugeze kuri Bundesliga n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya wariko uravuga ingene umugwi Paris Saint-Germain wavyifashemwo neza n'umugwi Olympique Lyonnais reka tuze mu Budagi wariko uravuga ivyerekeye umugwi Bayern Munich
tubaza kubigaruka ko kuvyerekeye igikombe cy'imigwi yaraye ya mbere mu karere k'Iburayi reka tuvuge kuvyerekeye championnat y'Ubudagi wo mugwi umaze imyaka nyinshi wikwirikiranya utsinda iyo championnat no kuvuga ko iyindi migwi yatanga ubu ifise gushobora kukuwaka amahirwe kwama watsinze championnat imyaka myinshi yikurikiranye
ego ikoravuga ko mugwi wa Bayern Munich mugwi ndokora yuko ikamera tunganijwe neza ikindi nacho numugwi ufise uburyo bwinshi gusumba iyindi migwi mu gihugu cy'Ubudagi kandi urabona yuko aba bahasponsor ibyo yabahinduka bamari babandi ariko bashyiramo uburyo bwinshi ubwo nabwo bukabafasha kugura abakinnyi na cyane cyane bakiri bato urabona yuko umugwi wa Bayern Munich ugura bakiri bato kandi abo bakinnyi ugasanga bamaze n'imyaka myinshi igihe rero nibaze yuko biri mu bituma uwo mugwi wa Bayern Munich uba uri ku isonga mu yindi migwi yo mu gihugu cy'Ubudagi aho rero ndibaze yuko icyo novuga kuri iryo shyikanwa ryo mu gihugu cy'Ubudagi rya Bundesliga nibaza yuko nahonye hari amahiganwa usanga hari imigwi yayiharije nibaza yuko mu Bufaransa twavuze za Paris Saint Germain mu Bwongereza ngo gushika bikiboneka yuko imigwi igera kuri ine imyaka yose yamigwanira ibikombe naho ubu iri kuyaduka ikaba nk'itanu kubera imigwi imwe iri kuyiraduka muri kucao dekitwa topo ariko rero nibaze yuko mu Budagi nabonye ne Bayern Munich iza kwisonga kuko urabye ubudasa wa buri hagati yayo n'umugugu ya kabiri biraboneka yuko Bayern Munich yamiri kwisonga muri icyo igano kuko uyu mwaka ho biboneka yuko watwaye ibikombe byose washoboye gukinira tureke ikiduca tuvuga mu kanya cya Champions League urabona yuko ibikombe byose washoboye gukinira mu Budagi bashoboye kubitwara
nivyo naho bahinduye umumenyereza hagati muri season nabantu bama bashaka ko ibintu byose biba bipanze neza biba biri ku murongo
yuko abatwara uwo mugwi bigera bihanganira gutsindwa kwawo umugwi wabo utsinzwe ingino zingahe byanga bikunda bategeza guhindura umumenyereza hanyuma ikindi nacyo turabona umumenyereza wose hari umumenyereza afunga mu gutsinda kubera iki kubera abakinnyi beza afise cyangwa kubera amahirwe ubiravye nk'umumenyereza esansi yari umumenyereza agira kabiri kuri urya mu Croatia yirukanye mu kwezi kw'icumi na rimwe ariko urabona yuko uwo mumenyereza ugafashe uwo mugwi ntiwinjye gutsindwa na rimwe ivyo nimbonera karimwe kubona umugwi ukina ingino mirongo irindwi na rumwe udatsinzwe urukino na rumwe n'igitangaza niwo mugwi gushika uno munsi muri zangiro tugaruka ko mukanya utigeze utsindwa urukino na rumwe cyangwa ingunganyi ivyo nibaza yuko bikomeza kugaragaza ubushobozi n'ubukomezi bw'uyo mugwi wa Bayern Munich umugwi ukomeye cyane kandi ufite amateka maremare mu Budagi
tuze mu Butaliyano naho aho umugwi Juventus ariko nawo wama watsinze championnat umaze imyaka season nyinshi wikwirikiranya turaza kuvuga mu gice cya cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya aho utabyifashemo neza mu Butaliyano nsubire mbaze icyo kibazo byabyerekana ko championnat mu Butaliyano itagikomeye nka kera kubona atayindi migwi igaragaza kuyi kura muri ico kibanza umugwi uriko usa no witunganya ni nka Inter de Milan ariko nabo uracari mushasha n'umumenyereza aracari kararondera ingene abakinyi bakinira hamwe bagashobora guhiganwa bikomeye na Juventus niki ya gituma Juventus ari iguma igaruka kuri ayo ma champions insinzi zayo
cyambere nibaza yuko ari bya bintu twari ko turavuga no mu yandi mashiganwa uburyo Juventus idakina ukoresha mu kwiyubaka cyangwa mu kugura abakinnyi no kubahemba nibaza ntakekeranye ko atawundi umugwi ubikora mu gihugu cy'Ubutaliyani hanyuma ikindi nacyo gishakiza murazi yuko iryo higanwa mu myaka cumi iheze ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryari mu mashiganwa atatu mbere akomeye ku isi ariko muri ino myaka iyo hagati y'iyo myaka cumi iheze n'ubundi byaboneka yuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryasubiye inyuma cyane kubera iki usanga urabona akarangamutima k'umupira w'amaguru mu Butaliyano n'ihiganwa usanga ahanini rigwiriyeho abakinnyi b'Abataliyano urabona abakinnyi benshi bavuka mu gihugu cy'Ubutaliyano bajya gukina mu bindi bihugu bose benshi cyane bashima kwigumira mu ihiganwa ryo mu Butaliyano ivyo rero ndibaza yuko kesho usanga benshi bana bafite n'indoto zo gukinira ikito gukina wa mugwi mwiza mu gihugu naho ni Juventus de Turin mwese ubujye ukoresha mukura abakinnyi bazinze no guhugura abakinnyi bahembwa menshi nibaza yuko ibyo bindi bituma abakinnyi nka bose bo mu Butaliyano bavuka mu Butaliyano bifuza gukinira umugwi wa Juventus de Turin nibaza yuko na byonyine biri mu bituma uwo mugwi tegerezwa kwama uza mu migwi ikomeye ariko rero urabona yuko muri kino gihe uno mwaka harabaye guhangana gukomeye cyane uwo mugwajiatitegiye wabuze kubura igikombe kuko kubiriganwa ryarangiye urushino tarimwe gusa umugwi wa kabiri hanyuma umugwi wa Atalanta Bergamo watangaje abatari bake uyu mwaka urangiye turi mu kibanza cya gatatu icyo nta muntu n'umwe yabitekereza yuko Atalanta Bergamo yoje mu kibanza cya gatatu cy'iryo higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ariko urabona yuko yakuye ku isonga imigwi twari ko twari tumenyereye yuko yabiza ku isonga ngaho mu Italiano, kimi nga AS Roma, za Napoli, za AS Roma, Milan AC, hiko, hamuyuma. Buri iyo nigu ya AS Roma ya Milan AC, nafe tanungo wajemu mibine yande. Kasa njibanza vyaro, itwawe niyo nigu novuka yuko, yuko ya gira geza yiyo ngeri ngufu kugira yuko, yokura jivetide tire mukibanda chambele, imatemo imyaka itarimi keye kulikira. Ite lero, ndi bada yuko umuna gira geje kurawa, ingeri yo higanwa litunga nije, nityo, y'ubujyo niko muguma buza ku isonga kuko urabona nk'umukinnyi ahembwa menshi mu kino bwa uko bavuze menshi Cristiano Ronaldo akinirwa Juventus de Turin kandi na we yinjije ibitsindo byinshi nyuma y'umwaka inyuma ya Ciro Immobile wa AS Roma kandi mugihe bavuga ati uwo mukinnyi ashaka ko aramenyereza ariko ari abantu basigaye aza mu bafite ibyinjije ibitsindo byinshi
yego reka tuze muri champion yo muri Espagne nayo aho ari Real Madrid yatwaye igikombe cya championa muri iyi season naho mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi wavuyemo kare ukuwemo na Manchester City uyibona gute iyo championa uko byagenze championa yo muri Espagne
Champions League y'ubusa Espagne ya La Liga bivaze yuko ahanini uko byaba ariko byaba bimeze hamara guhangana kw'imigwi ibiri wabusanga isiga imyaka yose iyindi migwi yuko yikurikira nayo ni Real Madrid n'umugwi wa FC Barcelona ije rero byabindi nyine hose ubusanga uburyo ubutuma ibigwi twari bikombe cyangwa ihatanira ibikombe uburyo buguma bunsi imbere mu bituma ibigwi tsinda ariko rero sabo ni mbere yuko amahiganwa ahagarara hose kubera covid 19 Barcelona yari ku isonga ariko mu nyuma sinzi ko ari kwijyajyara kw'abakinnyi babwiye mu biruhuko mu makarantene bibabuza gukina ariko urabona mu nyuma inyuma ya covid inyuma y'ihiganwa rigarukiye Real Madrid ya kini hino zose atakosa na rimwe ikose ngo inganye cyangwa itsindwe hanyuma muri Barcelona bibukundi ibyo rero ndibaza yuko muri Espagne ihiganwa ryabo turabimenyereye n'ibigwi ya Real Madrid na Barcelona isigi yindi kiretse yuko k'umugwa Atletico Madrid wari wahaguruka ukaza ugahangana ariko urabona yuko nabonyere umwaka wahaguye unaniwe
Harabibaza ko umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane ko yoba yashimikiye cyane ku gikombe cya championa kuruta ugushimikira gushira utwigoro twinshi mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ari nabo arabivuga gutyo wavuyemo kare ugakugwamo na Manchester City niko mubibona
kuri jewe nacyo ndi mu bakurikiranira hafi cyane gusumba yandi mahiganwa igihe higanwa ryo mu gihugu cya Espagne ariko rero umuntu arabye mu kwezi kwa gatatu umugwi wa Manchester City urazi ko wari watsinze Real Madrid mu mukino wa mbere wa wikendi finali hanyuma icyo novuga uwo mumenyereza Zinedine Zidane yari azi yuko n'iryo higanwa rya La Liga ashobora kuritwara kuko Barcelona niyo yajya ku isonga imbi zitaringi hanyuma ndibaza yuko umuntu atuze uko yaba yihenze cyane ariko rero nk'uko nari nabivuze mu ntango iyi coronavirus cyangwa covid 19 iri mu byatumye ibihugu bimwe bimwe bibangamirwa gusumba ibindi mu bijyanye n'inkino, kuko urabona yuko muri Espagne naho nyine nabivuze mu ntango naho nyine bameka yuko imigwi yari muri La Liga niyo yari no muri Champions League iraboneka yuko iyo migwi yarushe cyane, kuko ukina inkino zibiri zitatu mu ndwi imwe ukasanga babikoze indwi zibiri zikurikiranya, ndibaza yuko umubiri w'umukinnyi uwo ari wose utegerezwa kumva ibyo. Rero usanga uhitamo kimwe ukareka ikindi, ibyo rero ntibyari bigikunda. Nyuma yaho UEFA ihinduriye amategeko ikavuga ingene bazokina amahiganwa yaheze, ndibaza yuko ibyo byatumye Zidane atwara icyo gikombe, n'ibyo yari afite intumbero yo kugitwara kandi yarabikoze aranabishyika ko ya La Liga. Hanyuma ibya Champions League n'ibyo yari yagerageje, nacyo nyine ndibaza yuko yagishaka ariko byaranze.
Ayo ma shampiyona nkuko twako turabivuga kubera ikiza cy'umugera wa corona cyakiyemo kikaya tebesha arangiye mu gihe kidasanzwe, hanyuma agaca atangura buno nyene saison zikurikira nko mu Bwongereza urukino gukugurura ruzoba ku munsi w'Imana ntihenze hagati ya Arsenal na Liverpool. Mariko muravuga ingene abakinnyi baba barushe bizogira ingaruka kuri bo guca batangura saison shasha ariho bagiheza naho baba bari baruhutse kubera COVID yaciyemo.
Ego ibyo birumvikana, urabona yuko hari imigwi ubu nyine irangije Champions League izoja gukina n'iyindi yari imaze amezi hafi abiri iruhutse, ibyo ndibaza yuko ari imigwi imwe imwe izobigiramo ingaruka mbi, ariko rero ndibaza yuko imigwi yo kwiragerageza kwiyubaka gushasha icyo gituma nko mu gihugu cy'Ubwongereza urabona nanjye imigwi ya Liverpool, imigwi ya Arsenal, imigwi ya Manchester United na Manchester City ubu ikwikinisha abana bahora mu makademi yayo benshi babadugije nacyo gituma ubona abatari kwaranagura n'abakinnyi benshi, ni kubera iki? Ni kubera kumbure babonye yuko abo bari bafise basa n'abariko baranguha kandi banarushe byumvikana. Aho rero ugasanga n'ibijyanye n'uburyo byaragabanutse cyane kubera kino kiza cya COVID 19, ibyo rero ndibaza yuko byumvikana yuko hari imigwi imwe ishobora no kuzohavunikira. Ntituze dutangare tubonye yuko imigwi imwe twari twiteze yuko yabita ku isonga ugasanga itanguye nabi amahiganwa ikazoza kwikangura cyangwa kwiyubaka gushasha mu
Radio ya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turi kumwe n'umutumire wacu Frederic Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda, umumenyesha makuru akwirikiranira hafi ivyerekeye inkino. Tuko turavuga ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburayi amashampiyona atandukanye akomakomeye. Reka tuze rero ubu ku gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi. Icyo gikombe muri rusange mwakibonye cyageze gute?
Nyine sinzi ko twocikirira kino kiza naho bitabereye, ariko kubona ikiza gituma amategeko nayo n'amabwirizwa y'ihiganwa rikomeye nka Champions League ahinduka, urazi ko twari tumenyereye yuko inkino zose zikinwa na rotoro kiretse finale, ariko ukacuraba yuko ingero ubu byagenze, ndibaza yuko icyo gikombe nicyo cyarangiye neza kandi benshi barashimye ingene cyari gitunganijwe kuva mu igice cya kane gishyushye. Hanyuma hari n'abatari bake mu bakurikiranira hafi ibyo umupira w'amaguru basabye yuko ibyo nkino byo kuva muri weekend yo finale no mu ihiganwa riza byogenda uko nyine. Ariko rero ishyirahamwe UEFA ryamaze gutangaza yuko icyo cyumviro atari kibi gushyikuba basabye yuko ihiganwa ryobandanya riba uko ryahora ritunganijwe, ariko rero biraboneka yuko mu nama yimirije y'abarongoye barategekanya kuraba yuko kuva mu nzozi z'igice cy'umunani gishyiri cya nyuma boza barakina kujya bakinye izi nkino ziherutse kurangira. Hama ibyo navuze bijyanye n'ingene imigwi imwe imwe yarushe, ndibaze yuko nabyo nyine bishobora kuba biri mu byatumye imigwi imwe imwe yigenza neza muri rino higanwa n'iyindi yigenza nabi. Navuze yuko mu Bufaransa higanwa ryabo ryahagaritswe hafi kare cyane ritarangiye. Kumbure Lyon na Paris Saint-Germain baronse umwanya ukwiye gusumba iyindi migwi yose mu kwitegura. Mu Budagi nabo basanzwe bafite imigwi mike, mu gihe mu bindi bihugu byose bakinisha imigwi 20 yiganwa, mu Budagi siko bimeze. Hanyuma kandi ihiganwa ryabo niryo ihiganwa rya mbere ryasubiriye gutangura nyuma yaho rihagarikiwe kubera coronavirus. Aho nabo nyine ryatumye ihiganwa ryabo rikarangira hakiri kare, bituma iyo migwi nayo yari mu ihiganwa rya Champions League yitegura neza. Kandi urabona yuko aho yashyize yuko ari heza, Bayern Dominic yaruhiye gutwara icyo gikombe. Hanyuma Leipzig nawo nyene n'umugwi yuko ari mu migwi bayabaye cyane, ariko urabona kugarukira mu gice cya kabiri kiri cya nyuma, ibaze yuko ibyo biri mu byerekana yuko ingene amahiganwa n'umwe mwamwe yarangiye n'ingene ayandi yariko arakinwa, ibaze yuko biri mu byatumye ihiganwa rirangira uko ryarangiye. Hanyuma kandi ariko umugwi mwiza ukiri umupira mwiza, ibaze yuko aruriye gutahukana igikombe. Nawe ni Bayern Munich wavuga yuko utari ubikwiye nyuma y'ibyo wakoreye umugwa FC Barcelona, nibaza yuko yoba yihenze cyane.
Ku bwanyu ni iyihe migwi muri iryo higanwa yatangaje, n'iyihe n'iyindi migwi abantu bari biteze ko izoshika kure mbere ikaba ifise n'amahigwe mu yindi yo gutsinda icyo gikombe yamara itabishoboye?
Uriyanje nk'uko mese kenshi bakunda guharura ubukomezi bw'umugwi baragiye ingene higanwa ryarangiye. Nko muri Espanye biraboneka neza yuko imyaka nka yose umugwi wa Real Madrid na FC Barcelona yamibya mu migwi ihabwa amahirwe ku gutahukana icyo gikombe. Ariko urabona yuko Real Madrid itarenze igice cy'igice cy'umunani gishize cya nyuma. Barcelona yondo yakorewe siko no kwita kiki ya kurambi yandagazwe n'umugwi wa Bayern Munich ngira ngo kuno munsi atawutahura ingene byagenze, ariko byarabaye warenze igice cya kane gishiri cya nyuma. Hanyuma nka Juventus de Turin nayo nibaze Juventus de Turin nayo nyine nibaze yuko ari umwe mu migwi yatangaje batari bake nyuma yo gutahukana igikombe cya Serie A, mu nyuma ukaza gutsindwa n'umugwi muto wabakuye mu ihiganwa nka Lyon. Nibaze yuko ivyo navyo nyene muri ibitangaza vyabonetse muri zindi nkino za Champions League. Hanyuma Lyon ikabandanya ivyitwaramwo neza gushika yongera gukura mu ihiganwa uwundi mugwi wari mu migwi yari itanguye guhabwa amahirwe nyuma yaho batsindiye Real Madrid. Manchester City icyo cyaratangaje abatari bake, nta muntu n'umwe akurikana iby'umupira w'amaguru no muri bamwe batomboza yibaza yuko umugwi wa Lyon wari gukura mu ihiganwa umugwi wa Manchester City. Ariko warabikoze, kandi niwe wabikoreye Manchester City gusa na Juventus de Turin bayikoreye ngibyo nyine. Hanyuma imigwi nayo novuga yuko yateye intambwe cyane n'uwo mugwi wa Lyon mu Faransa, hama umugwi wa Leipzig yo mu gihugu c'Ubudagi nawo nyene wigenjeje neza kugarukira mu ijoro ry'igice cya kabiri gishyira icya nyuma. Hanyuma Paris Saint Germain nari ndayishyize kure, ariko Paris Saint Germain urazi nyene wiyubatse, urazi agaciro k'abakinnyi ukinisha, urabona yuko nawo nyene wari umugwi wari witeguriye gutwara iryo siganwa
naho kubahora bibaza ko championa y'Ubufaransa ari championa y'umugwi umwe ari Paris Saint-Germain iguma iri imbere cyane y'iyindi migwi yiriko ikina n'imigwi mu gihugu muri iyo championa itsinda byoroshe, bakavuga mugabo ishitse mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya ariho ipimo c'ingufu zayo kibonekera. Abavuga ko championa yo mu Bufaransa idakomeye, ukugene iyo migwi ibiri uvuzwe cyane cyane Olympique Lyonnais yabyifashemwo, imigwi ibiri yo mu France igashika mu gice cya mbere cy'imigwi y'abaye mbere mu karere k'Iburaya, birerekana ko championnat y'u Bufaransa nayo nyene abavuga ko idakomeye atariko biri.
Ivyo ni bade yuko atariko biri, kuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'u Bufaransa naho bamwe babifata nk'uko ari ihiganwa ribaye abanye, ndibaza yuko imyaka itari mike ihiganwa ryo mu gihugu cy'u Bufaransa ryamariye mu mahiganwa atanu ya mbere akomeye ku isi yose, les 5 grands championnats majeurs ni ibyo uwo inzira rero urumva yuko atahubuga yuko iyo higanwa ari byoroshye kuko urabona yuko no mu gihugu cy'Ubutaliyani higanwa rya Serie A yarigeze kuri rya mbere iyo bari rya kabiri riraharugwa muri atatu akomeye cyane ariko ubu rero ndibaza yuko umuntu arabye ingene ayo uwo giranye higanwa ryo mu Bufaransa n'higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ndibaza yuko hari aho usanga higanwa ryo mu Bufaransa risumba higanwa rya Serie A umuntu arabye agaciro k'abakinnyi bakina ingene binjiza n'ingene bakina hanyuma kandi tukarabona n'igihugu gisohora abakinnyi igihugu cy'Ubufaransa imigwi nka yose igurira abakinnyi bazinze mu gihugu cy'Ubufaransa kandi bakibakiye bato yaba Manchester United Mukiye Martial ari umwe ubu ni umwe mu bakinnyi bari kubarafasha bikomeye ubu wa Manchester United mu kwitwara neza mu gihugu starin naba aba ba La Gazette ba Nicolas Pepe bose bakuye mu gihugu cy'Ubufaransa hanyuma ukaraba aba n'abandi bakinnyi ariko bajya mu gihugu cy'ubu cya Espagne naba Dembele umwe mu bakinnyi bakiri bato baguzwa amafaranga menshi ubu bari muri FC Barcelona ho imvune zitamuro
ntabwo ciriyemwo n'ivyo nkumwe migwi ikomakome nk'izo za Lille za Olympique Lyonnais niho ama ekipe yo hanze agurira abo bakinnyi nk'ubu umukinnyi wo muri Olympique Lyonnais uwa nimba narivuze neza iryo zina n'umukinnyi bose ubu imigwi ikomakome yose iriko irarondera kubera n'umukinnyi wo hagati mu kibuga kina neza cyane yatangaje abantu benshi
n'umukinnyi rwose kutogwa n'umukinnyi akinye neza mu igaro ryo mu Bufaransa umunyanijeriya yitwa Osimhen ubu yamaze kugwa ibisaba ibimenyerewe yuko mu Butaliyani bagura bakinnye amafaranga menshi ubu yagiye muri Napoli urumva yuko muri iryo higanwa ndibaza yuko sinzi ko navuga ko ari amatu ko ari tutajya yandi mahiganwa akomakomeye ariko rero ntawo kwirengagiza yuko mu gihugu cy'Ubufaransa ndahazi naratembereye cyane narahabaye ndazi yuko bafise n'amakademi amashuri yigisha umupira w'amaguru meza cyane umukinnyi agize amahirwe agaca muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru mu Bufaransa usanga yitwara neza raba nk'akarorero raba uyu mukinnyi yahaye igikombe Bayern Dominique Kingsley Coman yatanguye muri akademi ya Paris Saint-Germain none ubu ni wabagurije gutwara igikombe kandi bamutanze kuri gusa nibyo yarakiye muri Juventus de Turin imbere y'uko ajya mu gihugu cy'Ubudage none raba uko ariko arigenza aba ba Tolisso nabo nyene ari nawe nyene ari mu mugwi wa Bayern Munich nibo bariko baratwara ibikombe baciye bapfuye pfuciye mu higanwa ryo mu Bufaransa nibaza yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa umuntu abiraje nicyo uravye aba banyakatar baguze umugwa Paris Saint-Germain bariko baragerageza gutuma uwo mugwi uja hejuru y'igindi cyane ariko turaba n'ubu urashahangana n'imigwi ya Lyon imigwi ya Marseille gacakira hari n'imigwi isigaye batwara ibikombe za Saint Etienne barahangana za Rennes barahangana ibyo rero ndibaza yuko uwavuga yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa ridakomeye yoba yibeshya ahubwo turashobora kuryorisana riri mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye kuko urabona yuko n'igiciro cy'abakinnyi bakinayo cadutse
nibyo ariko uravuga ngo uwo mukinnyi Kingsley Coman mu ntango bavuze ko yatanguye muri akademi muri Paris Saint-Germain bakamureka akagenda ivyo birakunda gushika kenshi dufashe no kuri Arsenal kugene baretse Nabri akabajana ubu akaba ari umukinnyi akomeye cyane muri Bundesliga muri Bayern Munich ku vyerekeye Kingsley Coman baravuga ko Bayern Munich yamuteguye kuri azosubirire Frank Ribery canke Arjen Robben urabona ubu ko ageze kuri urwo rwego ata kintu Bayern Munich izobitakaje kubera bafashe akaruko ko muzabukuru Arjen Robben na Frank Ribery naho bagikina mu yandi mariga
ego ivyo biraboneka kandi barabishitse ko kuko ndibaza yuko mu gikigiri cyane mu mubare w'abakinnyi gushika no munsi Bayern Munich ishobora kwikura uwo mukinnyi harimwe nibyo n'umukinnyi ubu ntatangura kenshi ariko urabona iyo akenewe iyo bamutumye ikintu kugikora aragikora kuko nk'ubu ntawari yiteze yuko ku rukino rwa finale yo gutangura twari tumumenyereye ari umusubirizi wa Perisic ariko urabona bambwiye ati aba nibo bakwigishije umupira genda ubereke icyo wamaze icyo wize none raba ibyo yabakoreye nuko ndibaza yuko kuvuga yuko Kingsley Coman asubiriye ba Frank Ribery cyangwa ba Arjen Robben ndibaza yuko utoba wijeze na gatoyi kuko n'umukinnyi mwiza ni umwe mu bakinnyi ndibaza yuko mu minsi iza ibigwi isohora amafaranga menshi cyane ishobora kuza gutanga ko ibitagenda kugira barabe yuko umugwi wa Bayern Munich wo bubaha kuko Bayern Munich ni n'umugwi udakunze kuboha abakinnyi cyane ngo wange kubatanga mu gihe bipfuje kugenda cyane hari mu gutanze ayabona
nkuko bivuze kuba mu gice cy'anyuma cy'igana y'imigwe y'abanyambere mu karere k'Iburayi hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich. Bayern Munich yaratangaje na umumenyereza mukuru wa Paris Saint-Germain Tuchel yarazi ko Kingsley Coman ariwe yari yagiye gutangura. Byarabatangaje ivyo kubijanye n'amatatike, nibaza ko Bayern Munich yabariye inota kuri ico kintu, kurabona niwe yije igitsindo n'umutwe.
Ivyo nico nico kubijanye na tactique wa Bayern Munich wararushije cyane Paris Saint-Germain. Nico atari gitangaza abatari batitwaye twiteze kubona Paris Saint-Germain yotsinda Bayern Munich, ariko ndibaza umuntu araje no mukimwe kitikiwe nicyo hara abashakashatsi bagerageje kuraba ikigiri cy'abakinnyi ba Dominic nabo Paris Saint-Germain itanguza mu kibuga, biraboneka yuko ari ubudasa bunini cyane kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ukinisha abakinnyi b'agaciro kanini cyane ugereranije nk'abakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar. Niba abakinnyi mu gwa Paris Saint-Germain uhema amafaranga menshi cyane ari babiri miliyoni zirenga amajana ane z'amafaranga y'amanyaburaya agaciro kabo, ugacura aba n'agaciro k'abakinnyi b'umugwa Bayern Munich ukinisha ucumura yo kwari ubudasa bunini burya amafaranga aratanga byose, amafaranga aratanga intsinzi kujya atanatanga n'ubuzima. Ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ari umugwi utunganije neza nk'umugwi mu gihe Paris Saint-Germain yoyo isa n'igendera ku bakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar. Hanyuma ikindi nacyo novuga umuntu abiravye Bayern Munich n'umugwi mbona yuko no mu mwaka uza batawuravye neza ushobora kwiyongera icyo gikombe kuko ukinisha bakinnyi bato bakina neza. Hanyuma urabona yuko gushika ubu abakinnyi bakuze bariko barabarekura, wabonye ko nk'umukinnyi Thiago bamaze kumurekura agende ku myaka 29 gusa, mu gihe yari umwe mu bakinnyi beza bo hagati uwo mugwi wari ufise. Turabona n'umukinnyi Jerome Boateng ibice 80%, biraboneka yuko gukina ata kibanga gifise muri uwo mugwi na burya n'ibikondo kabitamworoheye uyu mwaka. Hanyuma ugacura aba basubirizi babo, abasubirizi babo baba bari kuri bande touche n'abakinnyi usanga bagiye nko mu wundi mugwi boshika batanguza, ariko muri Bayern Munich kubera urutonde rw'abakinnyi ufise ukinisha biboneka yuko abo bakinnyi baba bari ku ruhande bashobora gutangura mu yindi migwi yose bojyamo, nko muri Paris Saint-Germain nk'abakinnyi baba bari kuri bande touche kuri Bayern Munich bashyitse muri Paris Saint-Germain boshika batangura. Ibyo rero ndibaza yuko kwakundi bavuga mu Kirundi akaruta kandi karakamira. Aho rero ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ku rupapuro ku bijyanye n'abakinnyi n'ubuhinga biraboneka yuko bategerezwa gutsinda umugwi
kandi uravye n'ikintu abadagi bose bagendera ko haba ku rwego rw'umugwi nserukira gihugu canke ku rwego rw'amaclub bafise discipline idasanzwe.
Icyo kicyo cya disipline ndibaza yuko ari muri iyo migwi ikomakomeye ka mbere n'iyindi migwi yose yo ku isi no muri Afurika hose. Umugwi yose udashoboye gushyira disipline muri ekipe ndibaza yuko biba birangiye. Gutsinda ni kimwe ariko disipline ni kindi kintu cyangombwa muri bitatu novuga yuko umugwi wose ubukeneye.
Tugaruke kuri abo bakinnyi babiri bo muri Paris Saint-Germain, ariko uravuga ko mugwi Paris Saint-Germain kenshi kubera ufise abantu bakize bawutwara bari hejuru bavuze Neymar bagura Mbappe mu mugambi mu ntumbero yo gutsinda icyo gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi ku rwego rw'amaclub, n'icyo gikombe gihanitse cyo ku rwego rwo hejuru. Kuba mugwi Paris Saint-Germain byari bibaye ijyambe rushika mu gice cya nyuma cy'ikigano cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, ukaba ufise abo bakinnyi babiri amafaranga atagira uko angana, ntibashobore bashitse mu gice cya nyuma kwerekana igihagararo cyabo ngo uwo mugwi bawushire imbere batsinde icyo gikombe. Nikiye bikubwira, ariko uravuga ko kenshi amafaranga adashobora kugura intsinzi n'abantu bakiri bato abo bakinnyi nka Mbappe sinzi ko afite nk'imyaka 22 cyangwa 21, Neymar ngira ni 28. Hari amahirwe ubona bazogira mu masezon akurikira gushobora kuzosubira gushika nko mu gice cya nyuma ubiritegereza.
Nibyo ikuvuze nicyo hawo bakinnyi umuntu aravye ubushobozi bwabo ibiciro byabo eka mbere n'ubuhinga bwabo, biraboneka yuko bashobora gufasha umugwi uwo ari wose gutsinda, ariko nibyo baragerageje ntibyakunze. Ariko urabona yuko ari abakinnyi gushobora munsi Paris Saint-Germain ikigendera ko ariko kandi bakeneye abafasha barakeneye abafasha burya abakinye mu kibuga ni 11 mu mupira w'amaguru kandi bose bategenzwa gukora n'ibyo ubiravye nko muri Bayern usanga ni ekipe ni numugwi ajye kuvuga ati bagendera ku mukinyi unye kuko urabona ko muri Bayern abakinye bose baratsinda ariko urabona ko muri Paris Saint-Germain n'ibyo amaso yose ubumenyereza wese abahanze amaso awo bakinyi babiri naho nabonye ne muri zino nkino za nyuma byavuye byankanaho bafasha abandi bakibutsinda bashoboye kwinjiza ibitsindo ibyo rero ndibaza yuko Bayern umugwa Paris Saint-Germain utarondeye abandi bakinyi baza gufatikanya nawe basanzwe bari kumwe kugira barondere intsinzi kugira bakome bagire umugwi ntugendere ku mukinyi umwe cyangwa babiri n'ubu ibitongora kuba bigora umugwa Paris Saint-Germain nicyo bishobora kuba gushikura munsi muri za Barcelone gushikura kuri ino saha ushobora gutakaza Lionel Messi mu gihe urugwi bose bari bubakiye ku mukinyi Lionel Messi ni nkuko ndazi neza yuko abanyakatari batwara Paris Saint-Germain uwo babwira uno munsi ati reka tubatware Neymar tubahe ibitagenda ntibashobora kwemera kuko bobo nicyo intumbero yabo ariko barayegereza kuko intumbero yabo yari yo gukomeza kugwa Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa barabishyize ko nibo batuma batwaye ibikombe byose byo mu Bufaransa hanyuma muri Champions League barateye intambwe bashikanywa mu rukino rwa nyuma rwa finali fungure reka turindire turabike mu mwaka uta cyangwa mu myaka ibiri iri imbere barashobora no gushikaho batwara icyo gikombe cya Champions League
yego reka tugaruke kuri Messi amakuru avugwa cyane kuri we ko ashobora ko yageze aho avuga ati iraheze ndavuye muri Barcelona ku imbere yaho yarabivuze arerekana agashavu arerekana ko adashimishijwe no ku bintu biko biragenda aravuga ko agiye bamunyuma kahaguma mubibaza ko muri iki gihe abavuga ko yoba yanashikirize asaba abategetsi bo mu gwi Barcelona ko agiye ubu atankeka nicyo cyo bagitumye muri iki gihe ariho afashe iyo ngingo imbere yaho yavuze ko azogenda akaguma
icyambere nta mukinyi n'umwe cyangwa umugwi wama witeguriye gutsindwa imigwi yose cyangwa abakinyi bajya mu kibuga barondera intsinzi hanyuma ibyabaye ku mugwa FC Barcelona ibyabaye ugutsindwa gusa hagiye no kumara amazi nicyo rya mbere umugwi utsinzwe kujya FC Barcelona watsinzwe bamaze gushika muri zino nkino zo mu gice cyo gukuranamo match a elimination direct bamaze kurengana inkino zo mu migwi mu nkino zo mu migwi usanga harimo n'imigwi mito mito yo mu bihugu bimwe bidateye imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru irashobora gushika ariko bamaze gushika muri za witsindo final card na n'ijya mbere bibaye mu mateka y'umupira w'amaguru ya zino nkino za Champions League ibyo rero nibyo byatumye umugwi wa FC Barcelona wari umazemo iminsi gwaserera umumenyereza ntashoboye ariko reka tumuhe amahirwe yiwe ya nyuma turabe yuko atoduha cyangwa atodusigira Champions League ariko bamuhaye amahirwe ya nyuma umugwi ugatutsinda ibitsindo umunani urabona yuko ari uwa mbere yahavuye abigwamo niwe yirukanye ubwa mbere umuhanuzi we mu bijyanye n'umushinga umufaransa Eric Abidale nawe barajyana ubu rero Lionel Messi nawe aravuga ati ahasahanje mundeke nigire ngira kuvejo ku vizo nkuru zitangwe kuvugwa yuko Messi yamaze gutangaza icese yuko yamaze kwandikira n'abarongo FC Barcelona kuva muri uwo mugwi nibaze yuko inkuru nibaze yuko ari inkuru na google harya baronderera ibintu bamaze kwandika yuko izina Messi ariryo zina rya mbere rirondewe cyane kuvejo mu masaha ya saa mbiri na saa tatu zigera mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ibyo rero nibaze yuko bishobora guhindura umugwa FC Barcelona ejo ntitutawubona mu migwi itanu cyangwa cumi ya mbere ntituze dutangare kuko ni bya bindi navuze kubakira umugwi ku mukinyi umwe cyangwa ku bakinyi babiri nibaze yuko ari ikosa ridasanzwe umugwi uwo ari wo wose ubikoze ushobora kugira ku ingaruka mbi ubu rero nicyo gituma abantu babona yuko isi ibaheranye ibarariguye kubona na umukinyi Lionel Messi agiye kuva muri FC Barcelona kuko ntibaboni ubundi azo gusubirira ntibabona ingene umugwi wa FC Barcelona uzobandanya ukina udafise Lionel Messi kuko uravye muri iyi myaka inogura itani itandatu iheze biboneka yuko Barcelona idafise umukino n'imisi mu kibuga ibice 75 kwijana utegerezwa gutsinda cawe bazwa mu kinyavuye
none kuba bafashe iyo ntumbero nkuko muri ko murabivuga ko ari kosa rikomeye kubakira ku mukinyi umwe gusa harabavuga ko igihe Cristiano Ronaldo yari muri Real Madrid yasanga uko ariko Real Madrid warabonye ko yamuritse akagenda naho bakorotse gatoyi inyuma yuko Zinedine Zidane agiye agarutse yarabasubije ku murongo kubona Barcelona yubakira byose kuri Messi hari nabavuga ko Messi afise ububasha ntangere ashobora kwirukanisha abakoce ashobora kwirukanisha abakinyi ari bafata ingingo y'abakinyi baza n'abakoce baza n'abagenda hari nabavuga ngubu ko atobafitanye imigenderanire n'imyiza na Antoine Griezmann acho gituma Antoine Griezmann kuva avuye muri Atletico Madrid yazimase ageze muri Barcelona abavuga gucyo bavuga buseme nivyo canke barakavya
ivyo nibaza kwari byo hajya ari umukinyi mari imyaka muri ekipe ugasanga asiga afatwa nk'akamana muri iyo ekipe barakubwiye cyuko muri FC Barcelona iyi myaka yose iheze kuba bakiri bamwe bakomeye uwo mugwa wari ufite batanguye kumvamo ba Xavi ba Iniesta iyo ni Messi era yasigaye afise ijambo rya nyuma muri uwo mugwa umumenyereza niwe yafata decision ya mbere y'umumenyereza hanyuma ku mukinyi niwe afata ingingo ya mbere y'umukinyi aza hanyuma kandi nawe afata ingingo y'umukinyi akira cyangwa adakina hanyuma hari umukinyi batigeze biyumva namo umukinyi wari uvuze umufaransa Antoine Griezmann biraboneka yuko batigeze biyumva namwe kandi biravugwa yuko ari wabwiye umumenyereza ati mutanguze umusange mushire ku ntebe atangure hanyuma ukakibona nk'umukinyi Suarez ni umukinyi umuntu wa mbere bumvikana muri Barcelona ni Lionel Messi gusa Suarez nashaka gushyira itsindo 10 mu kibuga Lionel Messi nashobora kumushwanira cyangwa kumuraba nabi bari mu kibuga ariko nk'umukinyi Antoine Griezmann atakira irabikore abushini tsinda bigaragara imbere ya Lionel Messi kwenye nuzona yuko wala mwenyelezi kumura mwenye kikuramu aliko baba mwenyeleza Coman araje ashitisafata wakilibamwe awagira yuko atakibanza wakise uri ekipi ya FC Barcelona ahorero uambe hiyo kanyiswa hezi Lionel Messi ya tile umugenzi waje mutwaru zinde dosuri ya kuhibi pira munga dosuri ya kuhibi pira kiyo Suarez ya orama ahorero akabona yuko kamubani daba abakilibamwe bariba kuje mu myaka bimwe bamwe banatangajwe no kubona baje mu mugwi wa FC Barcelona naba Arturo Vidal nibyo muri ino zino za nyuma yaragerageje kubafasha ariko si umukinyi yofasha ekipe gutsinda ariko umumenyereza yavuze ati genda ubu rero bivugwa yuko Lionel Messi we yafashe iyo ngingo yo kugenda nawe nyuma yaho abonaniye n'umumenyereza akamubwira ati ubu rero ndakeneye uko ibintu bihinduka muri vestiaire ya FC Barcelona irangire twubake ekipe FC Barcelona shasha ivyo rero Messi ngiye byamunejereje
ariko hari abavuga ko amakuru nasomye sinzi ko ariyo ko umuyobozi ajejwe iby'inkino muri Barcelona gifise akazigizigi yibaza ko aya amajambo atwawe n'ishavu atwarije hejuru bashobora kuzomugondoza gaguma uwo muyobozi ajejwe iby'inkino akaguma avuga ko Barcelona igifise imigambi yo kubakira club yose kuri Lionel Messi si yamakosa mwari ko muravuga bandanya muri baza ko bizomugondoza
kuko umugwi wa FC Barcelona umugwi twokwita nk'uwo abanyagihugu si umugwi w'abantu bavuga bati turagira inama zifashe ikinyigo hanyuma ibintu bihinduke nk'ubu biravugwamo iby'amatora y'aborongora uwo mugwi wa FC Barcelona ibintu biri mu induru uwo mengo ni bya bibazo y'amatora ajyanye bya politiki hanyuma ikindi nacyo eto byaravugwa ati ubure na gashapu ariko tumenye ko atari iryambere umukinyi Lionel Messi yatanguye urabona yuko mugwa FC Barcelona uri mu marembo mu nyuma avuga ati jyewe sigaje umwanya umwaka umwe muri FC Barcelona mu kwezi mu kiriya cy'umwaka uza jyewe ndoca asezera FC Barcelona ibyo yari byase si ububije kuko imbere y'igihe yari afite kongera amasezerano muri uwo mugwi wa FC Barcelona ariko rero kubera perezida w'uyo mugwi Bartomeu yari yaramugize akamana muri ekipe wewe yaguma abwira ibinyamakuru ati oya Lionel Messi twarabirangije azorangiriza kariyeri yiwe kibuga muri FC Barcelona ariko mukinyi amaze kwanga gusinya kongereza amasezerano mu mubiri asigaje umwaka umwe bibaze yuko habari ikintu kitagenda neza hanyuma upfu n'imfane birajana gusindwa ibitsindo munani umara majwi ukuri aho bibaze yuko nawe yene atarira gusema arabona yuko FC Barcelona akacho icyubakiye ko wewe kandi arashyakene yuko izina ryiwe imaze imyaka itari mike riri hejuru ku isi agashaka yuko ritakara ubu nawe yavuze ati ndabona ko atari heza reka ndonderera handi nibaza yuko umwanya wari wose turashobora kumva byinshi bihinduka muri uwo mugwi wa FC Barcelona kuko byavugwa yuko Lionel Messi ashobora kubandanya muri FC Barcelona mu gihe perezida ari ubuunye yotanga imirongo ariko ubu rero byamaze kwemezwa ikeze yuko uwo muperezida Bartolomeu ahaguma cyangwa avaho Lionel Messi nawe ntiyavuze yuko ategerezwa kugenda
none kubarorerezi abakunzi b'umugwi Barcelona ngo ariko arerekana agashavu gakomeye ishavu barita kuri nde
ishavu ahanini barita kuri FC Barcelona abarongozi bayo kuko uwo mukino ne Messi uretse kuba akamana muri ekipe cyangwa muri vestiaire ya ekipe yari nakamana gatoyi yari Messi ya mu gisagara muri gisagara cya Barcelona cyose kandi urabona ko aragahugu gatoyi ka Catalonia urumva bose babona yuko ne Messi akagenda kumbure na ku gahugu kabo gatoyi kari gasanzwe gakinikanwa rya La Liga bishobora kuyangara kuko niko kaba FC Barcelona niyo yabaserukira niyo yabahijambo no mu bijyanye n'ibyitwaro cyangwa mu bya politike ariko rero urabona yuko nabonye ne kuva iyo nkuru itangana kwa baguma mu myerekano biyamiriza igenda y'uwo mukinyi Lionel Messi na cyane cyane biyamiriza abarongozi b'uyu mugwi wa FC Barcelona reka turindire kumbure umwanya niwe ufite ijambo rya nyuma ari uno munsi cyangwa rero nzi neza yuko muri FC Barcelona hari byinshi bizotangaza abatari bake bakunda umupira w'amaguru na cyane cyane abakunzi b'uyu mukinyi Lionel Messi n'uwo mugwi wa FC Barcelona yahora akinamwo ariko biraboneka yuko kuguma muri wo biri kure cyane kuko byamaze kuvuga nuko gushika ubu Manchester City yoyo yamaze kumuha karibu naho hari n'ibindi bigo biri kuyamurondera
mu kurangiza nikihe mwiteze kuri saison nshasha igiye gutangura ya amashampiyona twari ko turavuga makuru makuru mu karere k'Iburaya na burya iki kiza cha COVID-19 atanyishu ira kibonekera ubu abantu bariko bararorera inkino inyuma ko zisubiye kubandanya inyuma yuko zihagaritswe kubera COVID-19 babona ibibuga baragerageza gushiramo ibintu bishya n'ibishusho by'abakinyi bagagerageza gushiramo amajwi y'abarorerezi n'ahatariho bari mu Bwongereza baravuga ko mu kwezi kw'icumi baravye aho kiza ibiharuro by'abafisi ico kiza nimba kiza bakiko kigabanuka bashobora kurekura abarorerezi urugereranye bakaza kurorera mwiteze iki izo nkino zibandanize gutyo pisho ry'abarorera kubona atabarorerezi barimwo no kuba ayo makipe nka menshi arakura amafaranga menshi mu matike y'abarorerezi mubibona gute muri rusange
yego urakoze cyane kuri icyo kibazo nibaze yuko kino kiza cya COVID-19 haba isi yose yamaze kumenyera kubana nacyo babonye yuko atabundi buhungiro nacyo gituma abona yuko inkino zimwe zimwe batanguye kureka abarorerezi ngaho i Buraya bakazi zirorera hanyuma kandi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru i Buraya UEFA ryamaze gutangaza icyese yuko mu rukino rwa Super Cup ruzohuza umugwi wa Bayern Dominique watwaye igikombe cya Champions League n'umugwi wa FC Sevilla watwaye igikombe cya Europa League ni urukino ruzoba ku igerekezo rya 2024 ukwezi kw'icyenda tugiye gutangura abarorezi bagera 2020 batremerewe kuzobari muri urwo rukino ariko rero bamenyesheje yuko n'ibindi bihugu bivanye n'ingene bitunganije boraba ingene boza baremerera abarorerezi atari benshi batuzuye stade kujya kurorera izo dino z'umupira w'amaguru zigiye gutangura mu minsi ya vuba kuko ahubwo mbere zamaze gutangura kuko inkino za mbere z'intangamarara za Champions League na Europa League ubu ziriko zirakinwa muri ino minsi
turabashimiye cyane yari umutumire wacu Steve Derek Ndizeye umumenyeshamakuru akurikiranira hafi byerekeye inkino
akaba aherutse no kugurura iradio yiwe mu gihugu cy'Ubusweda aho aba wasuruka twibutsa izina ry'iyo radio ko ariko batukurikirana
ni radio Africa for Hope hanyuma kandi tukaba tumaze dufite n'ikiganiro kidasanzwe cy'ingino gikundwa cyane cyitwa Africa for Sport for Hope ingino z'ingiro aho tubashikiriza amakuru atari make ajyanye n'ingino na cyane cyane y'abakinnyi cyangwa abanonotsi bava ku mugabane wa Afrika
hamwe bo bashaka nko kubakurikirana gute babajije
barashobora kudukurikirana kuri internet barondeye GNF 94 n'ibicyenda cyane kuri uburyo bumenyerewe na benshi ahatari hake ku isi ga tune in ni GNF 94 n'ibicyenda aho rero Radio Africa for Hope bagashobora kuyikurikirana ibiganiro byo mu kirundo mu kinyarwanda bikaba bica ku murongo ku munsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane ku bisaha zibiri z'ijoro mu masaha y'ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda
turabashimiye cyane rero yari umutumire Steve Derek Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi Derek ingino akaba muri iki gihe mu gihugu cy'Ubusweda